Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika haba ari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru kuri no mu rugoro bamugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazi mu Burundi amasendika y'abarimu n'ubushikiranganje bw'indero bateye umukono ku masezerano aheza burundu impari zari zimaze iminsi hagati izo mpande zibiri.
Nagira mbanze kubashimira baganiriye bashira hamwe bisunze ukuri baganiriye barangwa no gushira imbere ineza ya bose.
Uyu ni Silvestre Ntibantunganya aramutse urwego rw'igihugu rujeje ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha mu Burundi ico aba gisha na leta bapfa muracumva handi hato. Sentare gasambura manza y'u Faransa yugaye Burundi dossier iraswa y'indege wahoze ari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana navyo twari bateguriye muyagezeho irya nino ku isi muri make Urusiya bwatangwe gukura bamwe mu basirikare babwo ku mipaka ya Ukraine Ethiopia nayo ihagarika amategeko yo mu bihe by'intambara aya makuru yose turarambura mu kanya isase sangwe ikaze. Duhere mu Burusiya butangaza ko bwatanguye kuvana bamwe mu basirikare babwo ku mipaka ya Ukraine ibindi tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu itangazo yashyize hagaragara umuvugizi wa Ministeri y'ingabo z'Uburusiya Igor Konashenkov yanditse ko imyitozo iri hafi kurangira ati nk'uko bisanzwe nyuma ya buri myitozo abasirikare bazasubira mu bigo byabo abo mu turere tw'amajyepfo n'uburengerazuba bo barangije batangiye kuzinga byose no gupakira ibikoresho byabo muri za gari ya moshi zizabisubiza aho bisanzwe bicumbika kandi bamwe muri bo nabo batangiye kugenda. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OTAN Jens Stoltenberg arabishima ariko nanone ati nta kimenyetso kibitwereka. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere gato yuko itangazo rya Ministeri y'Ingabo z'Uburusiya risohoka yemezaga ko ingabo z'Uburusiya ahubwo zirimo zigenda zisatira kurushaho umupaka wa Ukraine. Umuvugizi wa Ministeri y'Ingabo za Amerika John Kirby ejo yabwiraga abanyamakuru ko Perezida Putin ari mashyira abasirikare b'inyongera ku mupaka wa Ukraine ku ruhande rwa Bielorusiya ati mbese Putin akomeje ibyo buri wese yakora yitegura igikorwa gikomeye cya gisirikare. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byemeza ko Uburusiya bufite abasirikare barenga 130,000 ku mipaka ya Ukraine y'amajyepfo, amajyaruguru n'uburasirazuba. Uburusiya ntibusobanura umubare w'abasirikare bagomba gutahuka, ariko umuvugizi wa Ministeri yabwo y'ububanyi n'amahanga Maria Zakharova yanditse kuri Twitter ati uburengerazuba bw'isi buyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzamwara nibubona ko guca igikuba cy'intambara bibupfubanye.
Thomas tukiri ku rupapuro rwayavugwa hagati y'ibihugu President w'u Faransa Emmanuel Macron ejo aho bukera hazogirana inama n'abakuru b'ibihugu by'amahanga bazorabira hamwe intambwe zorushaho guterwa mu bijanye n'uruhara rw'ingabo z'u Faransa muri Mali. Mugenzanje ejo ni Mukankusi arabandanya n'ino nkuru.
Umuvugizi wa guverinoma w'u Faransa Gabriel Attal wabitangaje yabwiye abanyamakuru ko Perezida Macron azahura n'abakuru b'ibihugu bafatanije mu rugamba ku mitwe y'iterabwoba mu karere ka Sahel. Yongeyeho ko icyemezo icyo ari cyo cyose kijyanye n'ingabo z'Ubufaransa muri Mali gikeneye gufatwa hubakirijwe ibyifuzo by'ibihugu by'Uburayi bifatanyije n'Ubufaransa mu mutwe w'ingabo uzwi ku izina rya Takuba kimwe n'iby'ibihugu bituranye bya Mali mu karere ka Sahel. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian ejo ku wa mbere yavuze ko ibikenewe bituzuye kugira ngo urugamba rukomeze ku mitwe ya Kiyisilamu muri Mali. Ubudagi uyu munsi kuwa kabiri nabwo bwavuze ko nta mpamvu yo kugumisha ingabo zabwo muri Mali mu gihe iki gihugu cyigije inyuma amatora rya perezida n'ay'abadepite ho imyaka 4 kugera kuri 5. Atari yanongeyeho uyu munsi kuwa kabiri ko amatangazo mu byerekeye ikizakurikiraho mu bireba Mali azashyirwa ahagaragara igihe gito nyuma y'inama mu gihe cyumvikana cy'iminsi aho kubi byumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku mugabane wa Afrika n'amashingamateka ya Ethiopia yakuyeho amategeko yo mu bihe by'intambara imbere y'igihe cari gitegekanijwe ejo ni mukankusi ibi bitanga icahe kimenyetso
Gukuraho ayo mategeko ni ikimenyetso cy'uko ubushyamirane bwamenekeyemo amaraso hagati ya guverinoma n'ingabo zirwanya ubutegetsi z'intara ya Tigraya gaba burimo koroha icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo gukuraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe igihugu cyagenderagaho gifashwe nyuma y'ibyumweru bitatu inama y'abaminisitiri ibyemeje mu badepite 312 batoye 63 babanze kubishyigikira naho 21 bifashe amategeko y'ibihe bidasanzwe ihaye guverinoma ububasha bwo gufunga abaturage bataburanye no gusaka ingo nta ruhushya rw'inkiko abasivili bo mu bwoko Tigrinya ibihumbi barundanyirijwe hamwe kandi bashyirwa muri za gereza no mu mazu yagenewe kubikwamo ibikoresho Ethiopia yashyizeho itegeko ry'ibihe bidasanzwe mu kwezi kwa 11 nyuma y'uko ingabo za Tigrinya ziteye utundi turere tubiri ari nako zakangishaga guhungabanya umurwa mukuru cyakora guverinoma mu kwihimura mu kwezi kwa 12 yasubije inyuma izo ngabo za Tigreya nubwo imirwano yakomeje mu ntara ya Afar na Tigreya aha miliyoni z'abantu bari babeshejweho n'imfashanyo y'ibiribwa bafungiwe amayira nta biribwa bihagera kuva hagati mu kwezi kwa 12 abadiplomate b'abanyamahanga bafashije nk'abahuza hagati y'impande zombi ubu bafite icyizere cy'uko hari ibirimo kugerwaho biganisha ku mahoro
Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Ejoni Mukankusi bahejeje kudushikiriza makuru agezweho hirya no ku isi turaza kuba turi kumwe nabo igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 mu kurindira mu kubitiza akajisho kuri wezi tatu radio yacu VOA akaburungu com aho muza gusanga andi makuru hirya no ku isi adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigaki Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no ivunaguye mu gisata c'ubutungana ho sentare gasambura amanza y'igihugu c'ubufaransa yafundikiye Burundi dosiye iraswa y'indege wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Rwanda Juvenal Habyarimana hino nkuru turayigaruka ko ku buryo burambuye makuru yacu ari imbere bagenzi bacu baracayitegura Nari nabice ku masonga nkitangura igisata c'indero mu Burundi nyuma y'amezi arenga abiri hari kunyinyurana hagati ya leta n'amasendika y'abarimu ku kibazo testo mu gifaransa cyo gusuzuma ubumenyi bw'abigisha izo mpande zibiri zatevye zirumvikana ingene ico kibazo kizokoreshwa ico kibazo kizohabwa abigisha mu mashuri shingiro mu ntumbero yo gusuzuma igituma abanyeshuri bataronka ubumenyi bukwiye umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru y'Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye hagufi ivyino dosi
Amasendika y'abarimu n'ubushikiranganje by'indero bateye umukono ku masezerano arangiza burundu impari hagati y'izo mpande zibiri n'impari zari zaturutse kwitunganywa ry'ikibazo kigenewe abarimu bo mu mashuri y'intango bose mu gihugu mu gisata c'amashuri nshingiro Ecole Fondamentale abigisha bari biyamirije ico kibazo ndetse bagabisha no guhagarika akazi mu ntango z'ukwezi guheze inyuma y'indwi zibiri izo mpande ziri mu biganiro mu kigano bahaye abamenyesha makuru ibujumbura barashima ibyavuyemo Victor Ndabaniwe atwara urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona arashima ko icyo kibazo kitagitunganirijwe abigisha gusa kuko kuri we ko baye ari kubasubiza inyuma mu mwuga
batengurutse kandi yuko itegurwa n'ikibazo cyo gukariza ubwenge abigisha bo mashure shingiro bifata bitatu bya mbere kigiye gukogwa kidakogwa n'abigisha gusa ahubwo n'abajeje kubafasha utunganya imirimo macane cane bamwe bita ba maitre responsable bakurikirana nabo bakazuba bari kumwe nabo kugira vy'ukuri twumve neza ko ari ikibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa vyotuma akanovera k'indero kagaruka ivyigwa vyotuma ubushikiranganje bubona ibikenewe ku mashuri haba mu bikoresho cyangwa mu bakozi tukanashima kandi ko nabajejwe indero ku mpande zose uhereye kuva mu bushikiranganje gushika ku rwego rwo hasi nabo nyine bayo kuzotekaniza ivyigwa vyo kubafasha gutunganya neza imirimo bashinzwe gutyo mwarimu tukizera yuko adashobora gusubira kuvugwa ko ari we yatumye wenyine igisata cy'indero gisubira inyuma inyigisho z'akanovera zitituka
ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'indero naho barashima ko ihagarikwa ry'akazi ritakibaye kandi ko n'ikibazo kizotunganywa mu ntumbero yo gusuzuma igituma ubumenyi bugenda butituka mu mashuri nshingiro Frederic Bangirinama n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje
aho duhejeje gushira umukono ku masezerano azodufasha gutera tuje imbere mu mugambi twari twishinze mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi wo gutunganya ihugurwa ku rwego rw'igihugu kugira turabe ko akanovera k'indero kosubira kurangwa mu Burundi. Twayaze duhuza dufise twese intumbero yo kubaka no gutorera umuti ibibazo bikuru bikuru bituma akanovera k'indero y'ugwaruka gahara.
Kugira ngo iyo ntambwe ishikwe ko vyabaye ngombwa ko izo mpande zibiri zirondera umuhuza ari gwo gwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi Comité National de Dialogue Social Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi ari nawe atwara ugwo gwego gwakemo ya matati hagati ya leta n'abarimo arashima ubutwari bwaranze abaganira.
Ivyo biganiro vyipfuzwa ku bibazo bitatu: itunganywa ry'ikibazo kubigisha bo mu bice bitatu vya mbere byigisho, itunganywa y'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara. Ku bibazo bibiri vya mbere abaganiriye barumvikanye bashika ku masezerano kubiraba ikibazo c'ubuzima buzimvye hamwe na politike y'imishahara. Abaganiriye barazi yuko umugwi ujejwe ibiganiro mu kazi uriko uravugana nabo bose biraba haba muri leta canke mu mashirahamwe y'abakozi kugira ngo ibimaze kumvikanwa ko bije mu ngiro. Nagira mbanze kubashimira baganiriye bashirahamwe bisunze ukuri, baganiriye barangwa no gushira imbere ineza ya bose.
Ikiringo ico kibazo kizotangirwamwo ntikiramenyekana, ariko izo mpande ziyemeje kugira uruhara mu itegurwa ryacu. Izo mpande zibiri ziremeza kandi ko uko kutumvikana kwatumye n'ibindi bibazo bihanze igisata c'indero bija habona. Bumvikanye ko agiye no gutunganywa kandi namaru kokoma izohuza begwa n'ikibazo c'indero kugira ngo akanovera k'inyigisho kagarukirwe mu gihugu. Cyclave niyo nkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Pia Claver Nyonguru urakenuye tukiri kumakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari hawa mu icungararo ihuza u Rwanda n'u Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda bamaze gutangariza Ijwi rya Amerika ko inyota yo gusubira kugenderanirana n'Abarundi nyuma y'imyaka yababa indwi imigenderanire y'ivyo bihugu yarahagaze ari nyinshi. Nyuma yaho President w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko imibano ishobora kunagurwa mu bihe vya vuba cane, abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bakifuza ko iyo ngingo yo kwihuta tishwa kuko basanga bahomba byinshi cyane. Babibwiye mugenzi wacu Eric Bagiruwusa yabasanze aho bari baherereye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga ku mupaka wa Munzenze mu Bugesera twahusanze urinzwe n'inkera gutabara ku ruhande rw'u Rwanda, Bwana Oswaldi Ntamuhanga umwe mu baharinda yatubwiye ko nta munyarwanda wemerewe kuhatambuka yambuka mu baturanyi, cyo kimwe nuko nta murundi wahatambuka na cyane ko amayira amwe namwe yatangiye gusibangana. Gusa mu buryo bw'imboneka rimwe hari abarundi bashaka kuhambukira bikaba ngombwa ko babasubiza inyuma.
Yaje atorongeye nyine tumushyikiriza ubuyobozi bukamucana duwane bakamusubiza bene abimenye.
Ukwezi mushobora kubona nk'abangahe se bameze gutyo bambutse muri ubwo buryo?
Ajya ashobora gusana ameza buri cyabona n'umwe. Ubona ukabona umugore uvuye Kigali aritumbukije ngo atashye Burundi, ukabona umusore wari waratorongeza Kigali aratashye, ndetse ukamucana duwane ntanyura.
Uganiriye n'abanyarwanda bakoreshaga uyu mupaka wo ku Munzenze hafi ya bose bumvise ubutumwa bwa vuba bw'ubutegetsi bwabo, bahuriza ku kuba banyotewe no kongera kugenderanira n'abaturanyi bo mu Burundi. Bwana Anacre Nyagaha kwana mugenzi we Bwana Jean-Claude Mubera n'abasanze bari kubagara amasaka n'amashu ku Munzenze, ku bwabo basanga gufungura imipaka bibatindiye.
Bikunze n'ubu ngubu bafungura ibyo byatangira tukagenderana nk'uko byari bisanzwe.
Icyo kumbuye Burundi cyane niki?
Nuko bona baho nk'uko twari dusangamwe.
Sinaye ngenyine kandi ni wajyara ku centre ku Munzenze kwabaza buri wese arafite inyota. Twese afite inyota rwose.
Godanse Mukandutiye nawe ni umukecuru w'imyaka 86 atewe ishavu no kuba yarabaye muri commune Busoni ariko kugeza ubu atemereye kwasura abavandimwe be.
Usibye nanjye utagira amaguru n'abandi bose uhareba nkuko ushize amafaranga igihumbi cyangwa 10,000 imbwa yayareba ntiyigendera kwese nyine nta kibazo ifite.
Niko mureba mu Burundi rero
nkubwiye ko nubwo ntakanura agacuka kajya gacya kakareba igiti cyawo kandi narahabaye ubuzima si ugukina ngo akagumye baguma ko
impuguke mu by'ubukungu zikemeza ko kuba imyaka igera muri itandatu yihiritse ibihugu byombi bitabanye neza byarasangiye ibihombo bwana kanizuyusi bihira akemeza ko intambwe iriho yo kuzahura imibano itanga icyizere
iyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajyayo bakaganira neza abasirikare bakajya ku ruhande rwabo bakavugana neza noneho na perezida ubwo akabyivugira buriya ni bya bindi bavuga ngo amatagiye kubyara amavuta ahasigaye kuyacunda neza ahasigaye ibintu bigatungana
bwana bihira akongeraho ko igihe imipaka yaramuka ifunguwe ku rwanda n'u burundi bishobora gufata ikindi gihe kugira ngo ibintu byongere bisubire ku muvuduko byariho mbere
ubushyuhe ntabwo bwahita buzamuka uzarebe n'amazi wayatetse agashyuha akanaba ururindi iyo yaba urubindi akaza guhora kugira ngo uzashyushye bigufata igihe kingana no gushyushya ya mbere kuko ubushyuhe buba bwashizemo natwe rero ubushyuhe buzaza ariko sinavuga ngo ni mu mezi abiri ni mu mezi atanu ariko ugerageje nka nyuma y'umwaka ubushyuhe buzagaruka rwose kuko iyo urebye abanyarwanda n'abarundi tubyarwa n'umubyeyi umwe
rubanda rugufi rwo rugakomeza kwifuza ko abategetsi b'ibihugu byombi bakumva gutakamba kwarwo
nizera yuko ubu kuba mwigwe mukava mu rwego rw'ijuru mukagenda ahangaha mugiye kutubera intumwa muragenda mugaragaza ibyifuzo abaturage bo mu murenge bari mu karere ka Bugesera bafite umupaka w'u Rwanda n'urundi bakonye bafungwa konya tukagenderana ijana ku ijana nabo bafite inyota yo kuba bakunya kandagiye hano mu Rwanda
dufatiye ku makuru twabatangarije mu bihe bitandukanye ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi byakunze guhahirana cyane mu biribwa n'ibinyobwa byiganjemo ibishyimbo ibirayi kawa imbuto amata n'ibindi nitwabashije kubona imibare ya nyayo igaragaza ibihombo kuri buri gihugu nyuma y'igihe gishize imigenderanire izambye gusa imibare iheruka Minisiteri y'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda mu 2016 yemezaga ko na mbere y'uko u Burundi bufunga imipaka u Rwanda rwari rwaramaze guhomba 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi undi ku itariki ya 8 z'uku kwezi nibwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutangariza abaturarwanda ko mu bihe yisi bya vuba imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yabigiye gusubira uko yahoze perezida Kagame yabitangaje amaze kwakira indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma
hari ntambwe igenda iterwa ishimishije ngirango mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda abantu uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi
iri ni ijambo ryongeye kurema agatima abaturarwanda batari bake cyane abaturiye imipaka ibahuza n'u Burundi aho ijwi rya Amerika yageze ni mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda aha hari umupaka muto wa Munzenze abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga nk'inzira y'ubusamu uhana imbibe na komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi ku ruhande rw'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubwo yakiraga Minisitiri w'intebe w'u Rwanda bwana Edouard Ngirente mu mwaka w'2021 u Burundi bwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya 59 ubwo bwitabire yabubonye nk'intambwe idasanzwe
hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika u Burundi n'u Rwanda turizeye yuko tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike
nibutse ko intandaro ari imvo za politiki zakomotse ku yindi manda ya nyakwigendera Petero Nkurunziza wategekaga u Burundi mu mwaka w'2015 u Burundi bwashinje u Rwanda mu buryo butaziguye n'ubuziguye gushyigikira bashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza ibirego u Rwanda rwamaganiye kure ikiriho ku bihugu byombi rubanda ntirubura gukomeza guhanga amaso ku mipaka yaruhuzagana cyane ko rwamye rusangira kabisi na gahiye akabagira ubusajwi rya Amerika ku Munzenze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
Eric Nande ndakongere ko kuko ejo kuwa gatatu ariho byiteze ko president w'Uburundi Evariste Ndayishimiye afata indege mushikane i Buruseli ku murwa mukuru w'Ububiligi ahazo kwitabira inama igira gatandatu y'umwe bwa Buraya n'umwe bwa Afrika ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka indwi abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi badahura imbona nkubone bashobora rero kuzohurira i Bruxelles ko bazovugana iby'imigenderanire yavyo ntiturabimenya ariko ico twemeye tuzobikurikiranira na hagufi hama tubatangarize ivyo nama twiba ndacane kubiraba u Burundi n'u Rwanda tumira mate gato hanyuma duce tubandanya n'igice cha kabiri cano makuru Twandanirize ku kiganiro kigufi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yakoranye na bamwe mu rwaruka baheruka kwitabira inama President Burundi Evariste Ndayishimiye yakoranye n'abakiri bato bikorera utwabo mu Burundi. Mu bo yatumiye harimo Madame Salome Ntegeka yashinze ishirahamwe Kimax rigwanya ikibazo cyo gufungura nabi mu bana. Hugues Nimpagaritse warongoye isosiyete yitwa Green Production Corporation ibanga yitaho kubungabunga ibidukikije. Wa gatatu Nkundikije yatumiye ni Apollinaire Nshimirimana na umurundi aba muri leta ya Georgia aha muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari umuhinga yanonosoye ivyerekeye ubutunzi. Yuge ni watangura avuga ico yakuye mu nama abikorera utwabo bagiranye na President Evariste Ndayishimiye mu ntango za kuno kwezi kwa kabiri turimo.
Ego inama twagize n'umukuru w'igihugu yaratubereye akamaro kubera aguma twereka ingene utanguye n'umutahe muto ushikira umutahe munini. Era twereka karoro ko utanguje inkoko imwe korora inkoko imwe inkoko yoshobora kubyara ikaberagura igatera imbere inkoko ikazogura ikazoshika ku nka inkoko ishobora kuva mu inka urukwavu rushobora kuva mu inka akura byose ni ishaka byose kuboneza ni ukuvuga icyo kiganiro carabaye cingira akamaro ni nk'umubyeyi ariko arasigurira abana uko umuntu yo imbere uko Burundi ubu udashobora kumvuza ibishomeri byose by'abajene dushobora kubiha akazi muri leta. Uvuga rero abakora dukangurira atwege twatanguye bwa mbere tubikora dukora ibikorwa ariko ugatusanga ibyo bikorwa byakigobiza kubera icyo kintu cyo kwiyungunga mu Burundi cyari byatangure gutera imbere ariko kuko twaronse se Barundi bishyira imbere bumva turamutege hanyuma tukazatugira n'abatoyi bacu agende babyumve babone kubera umutoyi wacu atazoshobora kwiteza imbere muri kidogorana.
Ego meturagaruka no ku mu muhango mwaronse cyane cyane ku byerekeye kurohereza mu gikorwa cyanyu ushabagwiza tunga ariko imbere yaho reka tubanze twakire Madame Salome Ntegeka. Mwiriwe neza Madame Salome Ntegeka.
Amahoro cyane.
Muraho murakomeye.
Ego n'intore
turi kumwe n'umushyaka nta Hugues Nimpagaritse aho mu Burundi nibaza ko munzi nanyi tukaba kandi turi kumwe n'uwundi mushyaka nta Apollinaire Nshimirimana wewe ari muri leta z'umwe za Amerika akaba ari umuntu yanonosoye ivyerekeye ubutunzi ukuntu umuntu yitunganya akatorokanye umutahe akakiteza imbere ivyerekeye ubutunzi cyane cyane n'ukuntu umutungo ateba akagumana. Nashaka ko mwebwe mwari mu nama mukuru w'igihugu yakoresheje nashaka mutubwire cyane cyane ukuntu iyo nama mwayakiriye mwebwe imbere y'uko tuvuga zimwe mu ntambamyi bakuyeho nagomba mutubwire amajambo make cyane rwose ukuntu mwakiriye iyo nama.
Ego cyane murakoze ku makosanya kugira ngo ngire ntange icyumviro kubera cyane cyane ku bintu nuba narakwiye mu nama kandi byamfashije rwose. Ni inama yatumye ko urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere batangwika n'iyo kwiteza imbere. Iyo nama ikaba yatumye ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Iyo nama ikaba yabaye inama twakuyemo ibintu byinshi kandi byaduteye intege na cyane cyane ngeze ku ijambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije yatubwiye ati uno munsi sigenje kugushikiriza ijambo ahubwo nje kubumviriza. Hanyuma kakaba kabaye akajyo keza kubera naho twahagurutse tukavuga ati tugira dukore ibiteza imbere igihugu cyacu turongera akazi mba mbere katwebwe nyine turongere n'akazi k'urundi rwaruka reka dushobore guteza imbere igihugu. Twarabonye ko duhura n'ingorane nyinshi kaba kabaye akaryo kuko twebwe tumaze gutangura tumaze kubona ingene umuntu agwa akabyuka atwe tuzi ingorane duhura nazo tukaba twahawe akaryo imbere y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turashikiriza ibyiyumviro byacu turashikiriza ingorane duhura nazo mu bikorwa byacu bya misi yose. Mugabo twararonse n'abandi baduteye intege turabona ko turi mu bandi ku buryo byaduteye intege rwose ndetse n'umukuru w'igihugu araronka akajya kudutera intege turabona ko tudatamba twirorera ko dushyigikiwe mu bikorwa byacu by'iterambere ndetse hariho n'iyindi porogaramu ifasha urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere rumaze gutangura n'utaratangura programu yitwa Page, tukaba twarashoboye kuronka kumenya inkuru nyinshi zishobora kuzotuma turonka ingene dufatwa mu mugongo mu bikorwa byacu bya misi yose.
Murashaka kutubwira mu kanya gatoya cyane rwose madame Ntegeka, mukatubwira zimwe mu ngorane mwari mufise imbere y'uko mukora iyo nama n'umukuru w'igihugu?
Ingorane zimwe twari dufise najyaba nk'uko nari natanguye ndazifise nge natanguye antitisinasetware itanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kw'indwi. Twarabona ko ari kurondera uburyo ari amafaranga ari kurondera amafaranga mugabo ugasanga nta ntumbero hari dufise itomoye kugira muri uko kwacu kurondera kubaho kurondera akazi gukreya akazi mugabo mu nyuma twarabonye ko ingorane atari uburyo gusa uburyo uraburonka mugabo ugasanga utabyiteguriye biragoranye. Niho mu nyuma twize twaronse umwigisho turigishwa ukamenya ati by'ukuri asa amafaranga aza ubwa mbere mugabo inyigisho nizo zitangura hanyuma ukamenya ingene ushobora kuzokoresha ubwo buryo. Iyo ngorane twari tuyifise turatangura mugabo ukabona ko naho bimeze gutyo ego izo ngorane warazikuyeho ubwo bumenyi kumenya burabufise kuronka ingene wiyoorganiza nizo bibuze mugabo se twasi twavuga ati ubumenyi turabufise mugabo turakeneye kumenya kuronka abadufata mu mugongo canke ibibazo tekinike duhura mu byo dukora twarondera umuti duciyehe mugabo kubera twahuye n'abandi ugashobora kuyaga n'abandi ugashobora kuyaga n'ubundi rwaruka ukabona ati bwa bundi ya ngorane sindayifise jenyine mugabo ukaburonka n'ubundi akubwira ati iyi ngorane tekinike ushobora kuyisimba gute cyangwa ugasanga na institution wakwitura ntawe warundi mugabo uhuye n'abandi ukaronka ukubwira ati par exemple kugira ngo ushobore kurondera amanywa nk'umuca hajya ingene ushobora gukomanda amamashini mu by'iwacu cyanke na terrain twarumvise ko dushobora kuronka terrain dushobora kurimiramo na cyane cyane ko jyewe nkorera mu bintu bya down as a business ndabona ko nshobora kuronka ingene nshobora gukomanda na cyane cyane nsiye
aho ni mu byerekeye uburimyi
sindaba
aho ibyo muvuze mu agro mukoreramo ni mu byerekeye uburimyi nibyo
turima cyane ibiyoba nibyo turima hanyuma tukabyirimira tugatanga n'imbuto ku barimyi bifuza kubirima hanyuma iyo mbuto tukazosha tuzagazosha babishorera iwacu tugaca tubitransforma mugabo naho baba baritse twabahaye imbuto bakongera bakabidandaza ko tuyagurira avec une valeur ajoutée.
Ni byiza cyane rwose. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi wacu Chrétien Claude. Muriwe neza. Muri hega Claude.
Ndi Bujumbura.
Yego me, aha turi kumwe n'abatumire twatumiye abakiri bato, eka batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere. Turi kumwe na Hugo Nimpagaritse, turi kumwe na Salome Ntegeka na Apollinaire Nshimirimana. Murafite ikibazo, murafite icyumviro kubyerekeye ibibazo turiko turayaga nabo byerekeye ukuntu umuntu atangura kuba umugwiza atunga ikakikorera itwiwe, duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye.
Ndafise intererano ndafise kandi n'ikibazo ndababaza, ntereye ku kibazo ndababaza. Biraborohera cyane muri iyo migambi bariko baragira, mu gihe tubona kenshi iyo tugize amakoperative tukaba hamwe dusanga twagize intambamyi z'uko bamwe muri abo bagize amakoperative baba bafite imigambi imwe, ibiheza bikatuza gushaka ku mavisiyo tuba dufise.
Ikibazo cyiza.
Hama intererano njyewe mfise kuri ico, turashima cyane uyu mugambi leta iri kwiragira yo gushyiramo abajene kugira ngo bashobore gukreya ubuzi, ariko kandi n'intererano yanje niyivuga uko byari bikwiye ko leta irabika igaha imitahe cyangwa igafasha ukuntu abajene boronka imitahe, umwe wese agaheza agakreya akazi akre nka entreprise yiwe birora kugira yikurikirane, kandi bikanafasha kugira itere imbere binyarutse. Uko nk'intambamyi muri izo navuze dukunze guhura nazo twagiye hamwe na benshi kandi tudafise imigambi imwe cyangwa ibyo dushaka gukora bimwe, nk'akarorero je ndaba mfise nk'umugambi wo gukora kugira ngo norore, ugasanga uwundi afise impano mu by'umuziki cyangwa ikindi, aho biraheza bikagorana badushyize hamwe kugira ngo ya migambi yanjye ntebe ndayishyikeko.
ikiganiro cyose mugashobora kucumva kuri wezitatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com. Imbere yuko duhana gahindukira nsaba imbabazi, navuze ko president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye azohaguruka ejo yerekeza i Buruseli. Amakuru adushikiriye ubunyene muri studio nuko yahagurutse uno munsi, byumvikana ko ari mu nzira aja i Buruseli mu nama ya gatandatu y'umwe bwa Buraya n'umwe bwa Afrika. Muri iyo nama amahigwe ni menshi kwahurira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Muri ano makuru abanyagihugu bo mu Rwanda mwavyumvise ko bifuza ko imigendera Rwanda n'u Burundi na guka vuba bwango kugira ngo ashure kwidegemvya hagati y'ivyo bihugu bibiri. Yakoze Justin Engineer twari kumwe muhinga bw'ivyuma na mugenzi wacu Dieudonné Cyubahiro ashize hamwe amajwi na Lidiane Ninahazwe. Turaza kongera igihe c'isaha imwe n'iminota 30 mu yandi makuru ngiye kubategurira.